Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza. Uyu munsi turi kwa kabiri tariki 8 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'2014. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Aho ngaho nakubwira ko ari ikinyoma rwose cy'uko ntidusaba abantu kwinjira muri FDLR, kuko FDLR ni umutwe ukwayo, twebwe tukaba turi RNC natwe tukaba turi ukwacu, turi organization yigenga.
Uwo ni Bwana Turayishimiye Jean Paul, umuvugizi wa RNC ihuriro Nyarwanda, avuga ku bikorerwa abayoboke b'iryo shyaka. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho mu kanya, turahera ariko ku makuru. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije. Frederic bwakeye neza.
Mwaramutse neza Eugene, mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiriza amakuru. Jill Biden, umutambukanyi wa vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarangije urugendo yagize mu bihugu bitatu byo muri Afurika. Abakobwa hamwe n'abagore 63 baratorotse umurwi Boko Haram wo mu gihugu cya Nigeria wari warabanyuruje. Uyu munsi kwa kabiri urukino rwa mbere rwo muri demi-finale ruratangura hagati ya Brazil na Allemagne. Idonido y'aya makuru. Jill Biden, umutambukanyi wa vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, ejo ku munsi wa mbere niho yatahukana muri Amerika avuye mu rugendo rw'iminsi 7 muri Afurika, aho yariko arashikiriza ubutumwa buvuga ko abakobwa bategerezwa kuja mu ishure kandi ko n'abafasoni bategerezwa gukora muri leta. Yarangirije urwo rugendo yagize mu bihugu bitatu muri Sierra Leone, aho yashimagije perezida Ernest Bai Koroma kubera ukuntu yitanga mu gushigikira uburenganzira bw'abafasoni. Igihe yari muri urwo rugendo ku munsi wa mungu, umufasoni Jill Biden yaratangaje ko yashimishijwe cyane n'ukuntu leta ya Sierra Leone ihimiriza abana b'abakobwa kurangiza amashuri isumbuye mu gushyira imbere utwigoro dutuma badatwara inda kandi batarongorwa hakiri kare. Umufasoni Biden yari yaherekejwe muri urwo rugendo n'umukuru w'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu, Rajiv Shah, hamwe na ambasaderi aserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makungu mu byerekeye ibibazo by'abafasoni, Catherine Russell. Mu twigoro twose bakoze two kumvisha ku ruhara rw'abafasoni mu kazi hamwe no mu nzego zifata ingingo bifise akamaro gahambaye cyane mu gihugu. Amakuru avuwa mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria avuga ko abakobwa hamwe n'abagore barenga 18 banyurujwe n'umurwi w'intagondwa Boko Haram mu ndwi zibiri ziheze batorotse. Umwe mu bagwanyi b'uyo muhari Abbas Gava avuga ko abakobwa hamwe n'abo bigeme banyaze amagara ku munsi wa gatanu inyuma yaho abagwanyi baviriye muri iyo kampi bagiye gukora ibitero ku makampi y'abasirikare hamwe no ku kampi y'abapolisi mu gisagara cya Damboa. Amakuru yatanzwe n'umutegetsi wo ku murwa mukuru w'intara ya Borno, Maiduguri, ajejwe umutekano yaremeje iyo nkuru kandi avuga ko 40 muri abo bakobwa n'abafasoni bamaze gusubira mu miryango yabo mu gihe abandi basigaye bari mu minwe y'abasirikare mu gisagara cya Gulaka. Abo bapfasoni hamwe n'abo bakobwa bagizwe imbohe igihe umurwi Boko Haram watera igisagara cya Kumabza kiri mu buraruko bw'intara ya Borno ku igenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa gatandatu, aho bishe abagore barenga 30 bakongera bagaturira igisagara cyose. Umurwi Boko Haram gushika ubu uracafise abana b'abakobwa barenga 200 wagize imbohe mu kwezi kwa kane mu gisagara cya Chibok. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah El Sisi avuga ko yari gushima iyo abamenyeshamakuru batatu b'ibiro bijejwe gutangazamakuru Al Jazeera bagirijwe ko bashigikiye umurwi wagizwe umuziro mu gihugu cya Misiri Muslim Brotherhood bari kurungikwa mu bihugu byabo aho gucirwa urubanza. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Misiri cyaratangaje amakuru avuga ko Perezida Sisi ejo ku munsi wa mbere yabwiye umurwi w'abamenyeshamakuru bo mu gihugu cya Misiri kurwo rubanza rwaciwe ku igenekezo rya 23 y'ukwezi kwa gatandatu rwagize ingaruka mbi. Sentare yo mu kumurwa mukuru Cairo yaraciriye urubanza umunya Australia Peter Greste, umunya Misiri umunya Canada Mohamed Fahmy, hamwe n'umunya Misiri Baher Mohamed umunyororo w'imyaka indwi. Iyo ngingo ya sentare yaranebaguwe n'ibihugu byinshi hamwe n'amashyira hamwe ahanira gateka kazi ya muntu. Mwene wabo na Greste Andrew ejo ku munsi wa mbere yavuze ko amajambo yatangajwe na perezida yamushitse ku mutima yamarango ntazi kwayo majambo azotuma haboneka inyishu. Yavuze kukuntu igihugu cya Misiri cyabonetse mu makungu hamwe n'ukuntu abamenyesha makuru berekanywe bariko barasamba muri sentare bugaranywe inyamaswa atariyo masanamu igihugu cya Misiri cyari gikwiye kwipfuza ko yerekanwa mu makungu. Muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda amakuru twateguriye arabandanya. Urukino rwa mbere rwo muri demi-finale mu higanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru rutekanijwe uyu munsi ku wa kabiri saa 10 ku isaha yo mu ntara zo mu serikoko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Naho igihugu cya Brazil kizoba kiriko gikinira imuhira, abantu benshi bihweza ibintu n'ibindi bavuga ku gihugu cy'Ubudagi aricyo gifite amahirwe menshi kubera igihugu cya Brazil gihava gikina kidafise umukinnyi kirangiranwa mu kwinjiza ibitsindo Neymar hamwe na kapitene w'iyo ekipe Thiago Silva. Silva yaronse amakarata abiri y'umuhondo maze bica bituma ahagarikwa gukina urukino rumwe mu gihe Neymar nawe yavunitse umugongo. Ibiro bijejwe inkino z'umupira w'amaguru FIFA ejo ku munsi wa mbere byaranse gutanga uburenganzira bwo kureka ngo umukinnyi w'igihugu cya Brazil akine nk'uko igihugu cya Brazil cyari cyabisavye, kandi ivyo biro byarananiwe gufatira ibihano umukinnyi wa ekipe ya Colombia Juan Camilo Zuniga yakubise ivi umukinnyi w'igihugu cya Brazil Neymar. Umumenyereza wa ekipe y'Ubudagi Joachim Lui ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko ababajwe n'uko umukinnyi Neymar atazoshobora gukina kandi ku mukinnyi Thiago yahagaritswe. Yavuze ko atibaza ku gihugu cya Brazil kizoshobora gusubiriza abo bakinnyi. Yavuze ko abantu bakunda kuraba urukino rwa Coupe du Monde rurimwo abakinnyi bakina neza cyane. Muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Umunyamerika ari mu gihugu cya Ghana ariko arasuzumwa indwara ya Ebola maze imaze guhitana abantu bashika 500 muri Afrika mu murengero muri mwaka. Umushikiranganje w'igihugu cya Ghana hajejwe amagara y'abantu avuga ko mu mpera zindwi irangiye umuntu umwe yashizwe mu kibanza cha wenyine mu bitaro byo muri quartier ya Nyao ku murwa mukuru wa Accra mu kurindira ibipimo biriko birakorerwa muri laboratoire. Amakuru yavuye ku murwa mukuru wa Kra ejo ku munsi wa mbere avuga ko uyo murwayi ari umunyamerika yaheruka kugendera igihugu cya Guinea hamwe n'igihugu cya Sierra Leone, ibihugu bibiri biriko birarwanya icyo kiza cya Ebola. Ubushikiranganje bw'igihugu cya Ghana bujejwe amagara y'abantu bwatangaje ko bwafashe ingingo yo guteganya muri iryo vuriro ryo muri quartier ya Nyao kugira ngo indwara ya Ebola ntiyongere mu gihe yoba imaze kwaduka. Abashikiranganje bo mu bihugu byo muri Afrika yo mu burengero bajejwe amagara y'abantu barakoraniye ku murwa mukuru w'igihugu cya Ghana Accra mu nama yariko iheza ikiza cya Ebola. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu bivuga ko icyo kiza kimaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika 481 mu gihugu cya Guinea, Liberia na Sierra Leone.
Urakoze Frederic. Tuti turi kumwe hayo niyo makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Urukiko rukuru rwa gisirikare ejo kuwa mbere rwakomeje kumva urubanza ubushinjacyaha buregamo Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be. Urukiko rero rwumvise itsinda rigizwe n'abanyeshuri bo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Urukiko rwumvise uvugwa ko akuriye iryo tsinda nibishaka Cyprien wari ukuriye ishyaka ritemewe mu Rwanda rya RNC. Uyu nibishaka ibyo aregwa byose arabihakana, akavuga ko nibyo yemeye mbere byatewe n'uko yakorewe yica rubozo. Asumutakaboyi uri Kigali mu Rwanda abafite ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Itsinda rigizwe n'abanyeshuri bigaga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda I Butare niryo ryatangiye kumvwa n'urukiko witwa Nibishaka Cyprien bivugwa ko ariwe wari uhagarariye ishyaka ritemewe mu Rwanda rya RNC ndetse akaba no mu ishyaka rya FDLR aregwa n'ubushinjacyaha kuba yarashakishaga abanyeshuri akabakangurira kwinjira muri RNC bagakomereza gufata imyitozo ya gisirikare muri FDLR ubushinjacyaha buvuga ko uyu Nibishaka Cyprien yabwiraga bagenzi be b'abanyeshuri ba Kaminuza I Butare ababwira ko RNC iza akora umutumwe bahuriyeho na FDLR bagakuraho leta y'u Rwanda ushinjacyaha buvuga ko uyu Nibishaka yizezaga abagenzi b'abanyeshuri ko mu gihe bazabinjiye muri iyo mitwe bagakuraho leta y'u Rwanda bazabasha kubona buruse bakajya kwiga mu mashuri meza yo hanze ndetse abandi bakabona akazi hari bamwe mu banyeshuri biganaga na Nibishaka bivugwa ko yohereje muri FDLR kujya kwitorezayo Nibishaka ahakana ibyo aregwa byose n'ubushinjacyaha nubwo hari byinshi bivugwa ko yagiye yemera ubwo yabazwaga mu bugenza cyaha ndetse no mu bushinjacyaha yabwira ukiko ko nubwo hari bivugwa ko yemeye nawe atabizi ngo kuko yakorewe icarubozo ryo gukubitwa kuba ahantu ngo hadakwiriye ikiremwa muntu ndetse no kuba yarageze aho akavunwa intoki Cyprien yabwira ukiko ko hari ibyo yemeye ashaka kwigura ngo abone ko abamubabazaga bamugirira imbabazi cyakora ntibyamworoheye guhura ukiko ikimenyetso cyerekana uburyo yakorewe icarubozo gusibye kubivuga gusa mu magambo urikiko rwanda mubajije niba hari umuganga wabara musuzumye akemeza ko yakorewe icarubozo we avuga ko nta kindi kimenyetso afite mu banyeshuri bivugwa ko yinjije mu ishyaka rya RNC hari umwe wasobanurira urukiko ko yamujyanye muri RNC gusa ngo amusabye kwinjira muri FDL byo ngo arabyanga uwo munyeshuri yabwira urukiko ko banafunguye konti hano muri Kigali ahari kuzajya bacisha amafaranga yo kuzajya bagura amakarita atuma baba abanyamuryango ba RNC Nibishaka Cyprien aregwa ibyaha bine birimo cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kurema umutwe w'abagizi ba nabi kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyaha cy'inyandiko mpimbano urubanza rurakomeza kuri uyu wa kabiri Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru tukivuga kuri iyi nkuru y'urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi nabo bareganwa hamwe mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umuvugizi wa RNC Jean Paul Turayishimiye amubaza niba uwo wari umunyeshuri wo muri Kaminuza y'u Rwanda Nibishaka Cyprien ari umuyoboke w'ishyaka rya RNC ihuriro nyarwanda
urakoze bwana Etienne reka mbanze mvuge ko kuba umunyamuryango cyangwa se umuyoboke w'ihuriro nyarwanda RNC ntago byagombye gutera ipfunwe umuntu wese niba hari umuntu wakumva ko ashimishwa n'ibyo dukora cyangwa se n'ibyo dusaba ubutegetsi bw'i Kigali ibyo ntibyakagombye kuba bitera umuntu kuba umunyamuryango cyangwa se umuyoboke w'ihuriro nyarwanda ariko ikibazo dufite kuri abantu cyangwa se ubutabera bw'i Kigali bukomeje gukoresha izina ry'ihuriro nyarwanda nkaho abantu bakwiye kujya bumva RNC bakayigendera kure kubera ko nyine ibintu byose byagiye bigaragara mu nkiko za gisirikare haba ari za gisirikare cyangwa se n'inkiko zisanzwe bavuga yuko umutwe w'ihuriro nyarwanda ari umutwe w'iterabwoba ibyo bintu dukomeje kubyamagana ariko kubijyanye na Nibishaka Cyprien narabisomye narabibonye ni imanza zimaze igihe abo banyeshuri ntabwo muri RNC ntabwo twebwe turahiza ngo tuvuge ngo uyu muntu agomba kuba yiyandikishije hanaha kugira ngo abe umunyamuryango w'ihuriro nyarwanda ku buryo umunyamuryango rwose niba ari umunyamuryango twebwe ntabwo dufite amazina ye nk'umunyamuryango w'ihuriro nyarwanda ariko kandi kuba hari abantu bashobora kuba bafite bemera ibitekerezo by'ihuriro nyarwanda ni benshi cyane mu gihugu turabizi ariko nabo bazi neza ko kugira ngo babyemere ku mugaragaro ari ibintu bishobora kubazana ingorane ndetse bakajya no mu butabera uwo rero munyarwanda nibaza ko nk'abandi bose bamaze iminsi ari na Lieutenant Joel Mutabazi nyine bavugaga ari abantu baharanira uburenganzira bwabo
Jean Paul se kimwe mu birego bishinjwa uyu Nibishaka Cyprien wahoze ari muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda nuko yinjizaga abantu mu mutwe wa RNC ariko kandi ko yabakanguriraga no kwinjira mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda uri muri Congo Kinshasa ibi byo kwawe kibanyu ni ikintu mubasaba cyangwa
aho ngaho nakubwira ko ari ikinyoma rwose cyuko ntidusaba abantu kwinjira muri FDLR kuko FDLR ni umutwe ukwayo twebwe tukaba turi RNC natwe tukaba turi ukwacu turi organization yigenga ku buryo tutagomba kubwira abantu ngo nibaje muri FDR noneho niba ari nabo twabwiye twabwiye ati muze muri RNC ibyo rero ni bya bindi nahoze mvuga na mbere nyine bamaze imyitwa byandika ndetse hamwe ukajya kumva ngo RNC umuntu ya wabafashe mu mujyi wa Kigali wese baravuze ngo yakoreraga RNC na FDR ibyo byonyine byabaye icyaha mu Rwanda ariko ni na byiza ko abanyarwanda batwumva bumve ko kuba umuyoboke ihuriro nyarwanda atari icyaha batagomba no kugira isoni yenda zo kumva ko ari abantu bayoboke ba RNC kuko ibyo bintu nibyo twavuga navugaga mbere yuko n'inyundo babikoresheje nka tuzi mu cyongereza cyangwa se igikoresho cyo kugira ngo bahane abo batavuga rumwe aho kugira ngo yenda bumve ibyo baba basaba yewe niko mbibona kuko ntabwo RNC ifite biro igaragara mu Rwanda kuko turabizi neza ko byaba gushyira abantu mu ngorane kubwira umuntu ngo agende a campaigning mu gihugu hagati kandi natwe ubwacu mubona ko twarahunze kubera ko tutashobora gukora politiki mu Rwanda na buryo buhari ikintu rero tuzasaba no kugira ngo ibintu bibanze bihinduke niyo atmosphere ihinduke ya politiki abantu bakore bisanzuye
ndabashimiye cyane Bwana Jean Paul Turayishimiye umuvugizi w'ishyaka ihuriro nyarwanda tuvuganye ari naha muri leta zunze ubumwe za Amerika
urakoze Etienne Karekezi kuri iyi nkuru Chuti turi kumwe huyu n'umwanya w'ibyanditswe mu binyamakuru by'inaha muri Amerika kuri Afrika muri iki cyumweru gishize murabigezwaho na Oriane Itangishaka
Ibintu byagenze gute mu bikorwa byagizwe n'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyanicenda na mirongo itandatu Ibi nivyo tugiye kwihweza mu byavuzwe mu binyamakuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika Mwaramutse ni Oriane Itangishaka I Washington DC ateramije ikiganiro cy'uno munsi. Mu kinyamakuru cyihweza ibyatangajwe mu kwezi kw'indwi ku makuru yerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu byo mu mahanga, Steven Wiseman arashikiriza ivyegeranyo by'ivyakozwe n'ibiro by'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo mu myaka y'igihumbi kimwe amajyanicenda na mirongo itandatu. Steven Wiseman arashikiriza ivyegeranyo vyiwe biturutse ku nzandiko nshasha zasohowe na CIA ibiro by'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhagarika ingwano yahatswe kuba muri Congo n'ibikorwa ivyo biro byakoze mu guhagarika ubucuti ibihugu byari bigize ubumwe bw'abasoviyete harimo n'Uburusiya byashaka kugira n'igihugu cya Congo nyuma yaho imyaka irenga cumi ikurikira amajambo yaragize inzandiko zitandukanye zijanye n'amategeko agenga imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga zerekana ko ibikorwa by'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagenze neza kandi bikaba bitatwaye amafaranga menshi cyane. Zimwe muri inzo nzandiko zivuga ko mu matohoza yagizwe na The Church Committee akagwi k'abashingamateka kari kajejwe kugenduza ibikorwa bitanu by'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika vya gisirikare cyo mu kinyegero kihweje katangaje ko ibikorwa byagizwe muri Congo nivyo vyonyine vyashoboye gushika ku mugambi vyiyemeje ababitegera uko barashimagiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yarashoboye kwirinda ingwano ya gisirikare yari gushobora kwaduka hagati yayo na leta y'ibihugu byari bigize ubumwe bw'abasoviyete hamwe n'ubushinwa bakongera bagasenyura ubucuti ayo mareta yari guhavagira n'igihugu gikomeye cyane muri Afrika arico Congo ivyo vyegeranyo bivuga kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifise uruhara mwigandagurwa ry'uwari umushikiranganji wa mbere Patrice Lumumba ikaba kandi yarafashije ugukomera k'umusirikare mukuru w'igisirikare cya Congo yakundwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi Joseph Mobutu ivyo vyegeranyo biravuga kandi biti turazi yuko nubwo hatari hari amakenga menshi yuko hari kuba intwaro ya gikoministe muri Congo nyuma yaho ico gihugu cikukiye ibiro vy'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyaragize ibikorwa vya politique vyari bigamije gusenyura ubucuti bwashaka kugirwa hagati y'ivyo bihugu baranakora ibikorwa vya gisirikare mu kinyegero kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani kugira ico gihugu kigumana ubucuti na leta z'ibihugu byo mu burengero bw'isi leta zunze umwe za Amerika yongerera afasha n'igisirikare cha Congo cyari giteye isoni ku rugamba ico gihe ibyo bikogwa byari bikomeye cyane ku buryo yuko byari bikogwa bya mbere bikomeye bigizwe n'ibiro by'iperereza rya leta zunze umwe za Amerika kuva kahise kavyo bikaba byaratwaye amafaranga ari hagati y'amamiliyoni 90 n'ijana na 50 mu gaciro k'amafaranga yo muri kino gihe hadaharuwemwo ayakoreshejwe mu kugura amadege ibigwanisho uruja n'uruza n'amafaranga y'ibikoresho byatanzwe n'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi ibiro vya CIA byaragize uruhara mwihindagurika ry'ibihe vya politike muri Congo byongera birakomeza ubucuti n'umutegetsi mukuru wese w'ico gihugu mu rwego rw'ubutunzi na politike naho ivyegeranyo vyashikirijwe n'akagwi ka leta zunze umwe za Amerika kiswe the Church Committee katabishikirije uko inzandiko ziheruka gusohoka zivuga ko Lawrence Delvin umukuru wa CIA muri ico gihe muri Congo niwe yagize uruhara rukomeye mu vyatumye Lumumba agandagugwa aha niho duheraje ikiganiro cacu cerekeye ivyandikwa mu binyamakuru vya leta zunze umwe za Amerika kuri Afrika murakoze
urakoze Oriane tangishaka kudusomera bimwe mu byanditswe mu binyamakuru byinaha muri Amerika kuri Afrika muri iki cyumweru gishize ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika
Urugomo umwiryane no gusubiranamo hagati ya moko n'amadini birakomeje mu gihugu cya Republika ya Centrafrique. Izi mvururu zimaze hafi umwaka wose zahitanye ibihumbi by'abaturage zinakura abarenga miliyoni mu byabo barimo abo mu idini ya Islam bataye ingo zabo kubera ubwoba ubu bakaba barahungiye mu misozi yegereye ibihugu bya Sudani na Chad. Mu minsi mike ishize izi mvururu zahitanye abaturage mu mujyi wa Bambari nyuma y'ibitero by'umutwe wa Antibalaka no kwihimura kw'insoresore z'abayisilamu. Muri iki gihe iki gihugu cyugarijwe n'ibibazo, leta zunze ubumwe za Amerika zakomeje kugerageza gufasha abasizwe iheruheru n'iyo ntambara igeza ku baturage ibikorwa by'ubutabazi. Mu gihe hafi cya kabiri cy'abaturage ba Centrafrique bakeneye ubutabazi n'inkunga, abandi bagera ku 140 bakaba bakomeje kuba mu buhungiro mu bihugu by'abaturanyi, Amerika ihangayikishijwe n'uburyo aba baturage babayeho. Amerika imaze gutanga inkunga igera kuri miliyoni 51 z'amadolari izafasha mu bikorwa by'ubutabazi. Aya mafaranga aje yiyongera ku yandi yari yatanzwe. Kugeza ubu Amerika imaze guha Centrafrique hafi miliyoni 118 z'amadolari mu gihe kitarenze umwaka. Aya mafaranga azafasha mu kugeza amazi meza, ibiribwa n'ibikorwa by'ubuvuzi ku baturage. Aya mafaranga azafasha kandi abakuwe mu byabo n'intambara, afasha n'ibikorwa byo guhuza imiryango yatandukanyijwe n'intambara. Inkunga y'inyongera kandi izafasha ibikorwa byo gufasha abakorewe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gufata ku ngufu abagore. Ibibazo by'ubutabazi byugarije Centrafrique ni byinshi kandi ntibishobora gukemurwa n'abaterankunga bake. Umuryango mpuzamahanga ukwiye gukora ibirenze ifasha gushakira umuti ibibazo byugarije igihugu cya Centrafrique.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho ariko Frederic Nkundikije hagiye kubanza kubabwira muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Frederic, mikrofoni yawe.
Urakoze Eugene, mu makuru twavuze ko Jill Biden, umutambukanyi wa vice president wa leta zunze za Amerika Joe Biden, ejo ku munsi wa mbere ariho yatahuka muri Amerika avuye mu rugendo rw'iminsi indwi muri Afrika, aho yariko arashikiriza ubutumwa avuga ko abakobwa bategerezwa kuja mu ishure kandi ko n'abapfasoni bategerezwa gukora muri leta. yarangirije urwo rugendo yagize mu bihugu bitatu muri Sierra Leone aho yashimagije Perezida Ernest Bai Koroma kubera ukuntu yitanga mu gushyigikira uburenganzira bwa Fasoni. Igihe yari muri urwo rugendo ku munsi wa Mungu, Mfasoni Jill Biden yaratangaje ko yashimishijwe cyane n'ukuntu leta ya Sierra Leone ihimiriza abana b'abakobwa kurangiza amashuri yisumbuye mu gushyira imbere utwigoro dutuma badatwara inda kandi batarongorwa hakiri kare. Mfasoni Biden yari yaherekejwe muri urwo rugendo n'umukuru w'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu Rajiv Shah hamwe na ambasaderi ya serukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makungu mu byerekeye ibibazo by'abafasoni Catherine Russell mu twigoro twose bakoze two kumvisha ku ruhara rw'abafasoni mu kazi hamwe no mu nzego zifata ingingo bifise akamaro gahambaye cyane mu gihugu. Twavuze kandi ko amakuru ava mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria avuga ko bakobwa hamwe n'abagore barenga 80 banyurujwe n'umurwi w'intagondwa Boko Haram mu ndwi zibiri ziheze batorotse. Umwe mu bagwanyi w'iyo muhari Abbas Gava avuga ko abo bakobwa hamwe n'abo bagore banyaze amagara ku munsi wa gatanu inyuma yaho abagwanyi baviriye mu iyo kampi bagiye gukora ibitero ku makampi y'abasirikare hamwe no ku makampi y'abapolisi mu gisagara cya Damboa. Amakuru yatanzwe n'umutegetsi wo mu murwa mukuru w'intara ya Borno Maiduguri ajeje umutekano yaremeje iyo nkuru kandi avuga ko 40 muri abo bakobwa n'abafasoni bamaze gusubira mu muryango yabo mu gihe abandi basigaye bari mu minwe y'abasirikare mu gisagara cya Gulaka. Twavuze kandi ko Perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah el-Sisi avuga ko yari gushima iyo amenyesha makuru batatu w'ibiro bijeje gutangaza amakuru Al Jazeera bagirijwe ko bashyigikiye umurwi wagizwe umuziro mu gihugu cya Misiri Muslim Brotherhood bari kurungikwa mu bihugu byabo aho gucirwa urubanza. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Misiri cyaratangaje amakuru avuga ko Perezida Sisi ejo ku munsi wa mbere yabwiye umurwi wamenyesha amakuru wo mu gihugu cya Misiri ku urwo rubanza rwaciwe ku igenekezo ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu rwagizwe ingaruka mbi. Sentare yo mu gihugu cyo kumurwa mukuru Cairo yaraciriye urubanza umunya Australia Peter Greste, umunya Misiri umunya Canada Mohamed Fahmy hamwe n'umunya Misiri Baher Mohamed umunyororo w'imyaka indwi. Iyo ngingo ya sentare yanebaguye n'ibihugu byinshi hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka kazira muntu. Twavuze kandi ku rukino rwa mbere rwo muri demi-finale rw'ihiganwa ry'ikombe cy'umupira w'amaguru rutekanijwe uyu munsi kwa kabiri isaha 10 ku isaha yo mu ntara zo mu buseruko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho igihugu cya Brazil kizoba kiriko gikina imuhira, abantu benshi bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko igihugu cy'Ubudagi aricyo gifise amahirwe menshi kubera igihugu cya Brazil yava gikina kidafise umukinnyi kirangiranwa mu kwinjiza ibitsindo Neymar hamwe na kapitene w'iyo ekipe Thiago Silva. Silva yaronse amakarata abiri y'umuhondo maze bica bituma ahagarikwa gukina urukino rumwe mu gihe Neymar nawe yavunitse umugongo. Ibiro bijejwe inkino z'umupira w'amaguru FIFA ejo ku munsi wa mbere byaranse gutanga uburenganzira bwo kureka ngo umukinnyi w'igihugu cya Brazil akine nk'uko igihugu cya Brazil cyari cyabisavye, kandi ivyo biro byananiwe gufata ibihano umunya Colombia Juan Carlo Zuniga.
Tuzi twari kumwe ibiganiro byacu na habihumurije mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye kuba mwateze amatwi. Nkaba nshimiye kandi abadufashe kubagezaho ibiganiro. Uwashyize hamwe ibiganiro ni Fatou Karara Alimasi, amakuru mwagejwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Turabaraditse rero ntimucikwe n'ibiganiro byacu bya nimugoroba, turabagezaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi muri Afrika no mu mpande zose z'isi. Hagataha rero mbifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese abadukurikira kuri FM. Mukomeze mukurikira ikiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika kigiye kugukira ku kanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.